mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo umunsi mukuru w'umumama bwavuzwe n'umuhanuzi William Mariano Branham igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 59 mu gatondo i Jeffersonville Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishengero niryo sengesho ryanje. Atankeka ndanezerwe muri iki gitondo kubona utugera imbere mu buryo bwa mwe mu kwira ishengero. Ningene kijya ikimenyetso hariya biteguye ubukuba ku rusengero rushasha. Nibaza ako bikenewe kandi kubona iby'inyuma namba umwami Yesu atebaganye twamaze kugenda bazotegerezwa abana bacu bazotegerezwa kugira ahantu ho kuja ku ishengero kandi dushaka kugwanira ukwizera kwahawe abera rimwe risa mbona ko ari ikintu cyiza cyane kandi mugenda ariko ndaza haraheza akanya gatoye ndongereza ku ntahe nyinshi zamaze gutangwa zijanye no gukira indwara mu bikorane bike y'ibiheze ku ishengero nga ziguma zigwira izugukira ugukira guhambaye ku gitangaza nari impejeje gusiga umugore wanje hanze ubunyene n'abana banje ku okurugi kandi hariho mushiki wacu yicaye ngahubu yari yatwawe n'umunezero gushikaho yari kararira kubera igitangaza gikomeye cyabaye ku munzukuru wiwe hariya ndibaza muri Chatnoga umupfasoni Nash ari ngaha umunzukuru wawe yararembejwe n'indwara kandi mu gikorane giherutse ngaha umwami Yesu ndibaza yaramuhamagaye kandi yavuze ati uko ni kohora hagize ibyo byari byagiye kandi agiye gukira kandi uwo muhungu muto yafise amagara meza kandi yarakize ameze neza uko ashobora kandi biteye umunezero iyo wumva izo ntaye hanyuma rero umuhungu akiri mutoyi nawe ari ngaha yari yasabye ko basengera umupfasoni Stotts yahejeje kubagwa kandi umwitwarariko wabo murabona namba 5 umwe ashaka ko tubasengera kandi byabo byerekana mu gihe cyose uri kuragerageza abantu bashaka ko basengera icyo gihe ba umwitwarariko murabona arimwe na rimwe bibi bintu biteye ubwoba gushika si biteye ubwoba ariko benshi cyane gushika utegerezwa guhungira hanaka akubura kwinyegeza gatoyi kugira ngo ubeho ariko jewe ndanezerwe ko babikora ntimwigere mwibaza ko ntakunda kubabona kuko namba hatabaye n'umwe ashaka ko ndabasengera igikorwa cyanje cyo bakiri hehe murabona ariko rimwe na rimwe yuvuze uti mwene Data Branham sinahuri y'abantu bahamagara gutyo maze ugahungira hano hanaka ntegerezwa kubikora mu buryo bwo kubaho kugira ngo nsengere abantu wowe gusa ntusisa hano hamwe gusa nga ni ku isi yose murabona kandi by'ukuri biragoye kandi ndazi neza ko mubitahura yo ni vyiza cyane kuba umukristo gusa sinzi icyo nokora namba atari ku bwa Kristo kandi rero no kwifatanya n'abakristo hariya ihanga rifise ukwizera nk'uko kwagaciro bizeye Imana kandi bayizigiye kandi ku munsi umwe w'ubwiza tuzoba turangije intambara yose kandi dufise insinzi kandi twacunguwe dusa nawe ku rundi ruhande kandi rero ndifuza gutanga itangazo ritoyi gusa ku buryo hamwe n'uru rusengero biteguye kubaka n'ibindi nda turiko turakora isubiramo ry'ishyirahamwe ryacu cyane igice cyanje cy'ibikorane kuva ku ntango y'ibikorane byanje igihe natangura muri ibi ku rundi kwivuga butumwa haraheze imyaka myinshi aho gushinga ishyirahamwe kugira uwundi mugwi w'abantu nakoranye gusa n'umugwi narimenyereye kandi nashinze ishyirahamwe kugira ngo ibikorane byanje byose bikogwe ku izina rya Branham Tabernacle kandi byokoreshwa kuri Union National Bank muri New Albany aho amafaranga yashobora kurihigwa biciye muri ibyo ku buryo atorihishwa ikore ntabikoze amafaranga yose yotangwa ni jewe no yari hiri kori namba ntakoresheje Branham Tabernacle nk'ishyirahamwe ebeshi muri mwebwe barumvise ndabitangaza umwanya ku mwanya narabikoze kandi ku mu buryo bwo gukora ibyo kandi rero turiko turashinga ishira hamwe rishashubu kandi twifuza nkuko beshi bazi ko na nibangahe bigeze kumva ndabitangaza ntangaza kibihembo byose ndabicisha muri Branham Tabernacle muduzi biganza byanyu gusa mwese atankeka ni mwese kandi rero gikorane nicarangira namba mubishaka ndafise icyemezo gitoye hariya kuburyo mu namba mwori ishira ku mukono ko musohoka mwene data Roy Robertson azoba yifise hari inyuma akuko tugiye gushingira indi shira hamwe ikintu kimwe gusa ari kirindi shira hamwe kuburyo ubutunzi bwacu bwose nibindi bitozwa mu bikorane birindwa gutozwa amakori buzobikwa nkuko bisanzwe muri Union National Bank kugira ngo bukoreshwe n'ishengero aho kugira irindi shira hamwe kuki rimaze kubishira hamwe mu izina rya Branham Tabernacle murabona kandi rero hari ho umubraname ngaha n'umubraname hariya kandi nkiri namashira hamwe atandukanye adakora neza cyane mwene data Robertson azovyitaho mwebwe mubishaka mu gihe dusohoka tuzobishima ubu muri iki gitondo imbere yuko twinjira mu gikorane ndipfuza kuvuga umwami abishatse ko ngerageza kugaruka kandi mwijoro ndanka kwa kamwene data Neville bikorane vyomi ariko yasavye mu kwitanga kwishi gusubira kuvuga mwijoro kandi umwami abishatse ndashaka kuvuga mwijoro kucigwa civuga butumwa kivuga ibi uyu ninde murabona uyu ninde kandi rero muri iki gitondo ndashaka ku nariko ndiyumvira ku kukuvuga muri iki gitondo kucigwa cyo munsi mukuru w'abamama kandi ndazi ko kuri uyu muhingamo mu gitondo hose hari huzuye ama program y'umunsi mukuru w'abamama rero niyumviriye ko nosa n'uvanga ikintu kimwe kuko dushaka gusengera abagwaye buno nyene nyuma yuko iki gikorane kirangira kandi nkuko bisanzwe turizera cy'Imana ari ukiza kandi akiza abagwaye n'abababaye kandi ndazi kabikora kandi birenze ugukekiranya kose ibyo kuko hari intahe nyinshi cyane zuzuye uko tubizi ejo nari ko ndaraba mu mufuko mwene data General bari babitse w'intahe bari begeranije kandi wari uko munoni yawuzuye gukira mu buryo bw'ibitangaza bidasanzwe umwami yakoreye abantu kandi naribajije namba byobaye uko byari kugenda gute iyo tuba twarabitse ibimenyetso byanditse by'ibyabaye byose nibaza ki Porto Rico honyene no muri Jamaica tworonke ntahe zidasanzwe ibihumbi 10 cyanke zirenze byo gukira umwami yakoze ariko imbere y'ukugurura igitabo tuvugane n'umwanditsi mwami turagukengurukira cyane kiyo twunamitse umutwe tuvuga ibitumvikana gusa turondera amajambo yo kuvuga kuko sinibaza ko byoshoboka kiminwa y'umuntu guserura ibiri mu mutima w'umugabo cyangwa umugore w'umuhungu cyangwa umukobwa yamaze kubonana nawe guserura gusenga kwacu okono togusenga nicyo uvuze kuri twebwe bidutandukanya n'icyaha kandi bidutandukanya n'isi kandi biduha ikintu cy'ubugingo budashira kandi giheza gihe kandi nitwoshobora kuronka amajambo mu buryo bukwiye nkuko byigeze kuvugwa n'umugabo w'umunyacyubahiro haraheza amayinga makeyi ko yoshobora kuvuga adategwa mu ndimi nk'icyenda zitandukanye uba afise ikibanza cy'umuhanuzi w'umukuru w'igihugu mukundwa Dawt Esor kandi naho yarashoboye kuvuga indimi icyenda adategwa yavuze ko igihe yaronka mwemu yera yagerageje izo ndimi icyenda zose kandi nta jambo na rimwe yashobora gutora nta na kimwe yashobora guserura hanyuma rero wamuhaye ururimi rushasha rwo kuvuga no kugushimiramwo kandi tweyumva uko natwe mwami ku buryo igihe ubuzima buzoba burangiye ko nkumbure tuzovuga mu rurimi rutandukanye rwose kugira ngo dushobore guserura ibyo twiyumvira kuri wewe none twogusaba mwami nguhezagirira ishengero umwungere wacyo abajejwe imibereho bacyo abadiyakoni bacyo abafatanyabikorwa bacyo bose abantu bagendera hano binjira kandi bagasohoka mu miryango Ese jobone kigihe cyose nyiri kwitiriwe ubuhingiro bwa karuhuko aha barushe bashobora kwinjira baciye mu miryango yaryo bakaronka karuhuko n'amahoro mu mitima yabo kandi abagwaye bashobora guca mu muryango bagasohoka bakize kubera kuhaba guhoraho kw'Imana mushobora byose ba munsi y'igisenge cyaryo Etko saba mwami ko muri iyi programme irikiraza ya irikirashinga ubu ko hura n'inama nkuru kandi ugahura na bose kandi nimba bigushimisha ko habaho kwibuka ubudasibi sengesho rya sengewe muri iki kidengeri cya kera igice cy'ivyatsi bibi umunsi umwe kubu ryacitse inzu yitara ubuhungira barushe baruhukiramwo kubwi nyesho y'iryo sengesho none rero utubabarira ikintu cyose twakotse canke twapfutse canke twiyumviriye cyari kinyuranye n'ubugombe bwawe bukomeye kandi wibuke mukama ntivyavuye mu mitima yacu gusa dushobora kuba twarabiseruye mu bikorwa byacu canke mu minwa yacu ariko vuba waratwumvise igihe tubonye ko twari mu makosa twari twiteguye kuvyatura kandi ntidushaka kugumya mu mitima yacu bubisha mu gihe tuzi k'Imana itazokwishyura amasengesho yacu ariko tukaguma twatura amakosa yacu kandi twosaba mwami ko wohezagira muri iki gitondo mu gihugu cyose mu gihe bahimbaza uyu munsi w'icyibutso cy'umunsi w'abamama ariko rero ibyo ntibibe gusa umunsi w'abamama iminsi yose ibuko Mana uduhe muri iki gitondo kaba bamama abagore bazimiriye kure y'Imana ko bogarura kenge muri iki gitondo maze bamenye kici jambo umumama risobanura umugore yavyaye ese yotahora kuri uruvyaro ruvuye mu bumwe afitaniye n'umugabo wiwe rwabaye utubuyenge duto duto twera Imana yamushize mu minwe yiwe maze Imana izomufata nk'ujejwe kurera abo bana kandi nk'uko byanditswe bivuga k'umugore mwiza kandi umuvyeyi icari nuko abana biwe bazomwita uwahezagiwe mwami iyo tubonye uyu munsi aha bajya kure cyane ibyanditswe bagahakwa gukora nk'ibikoko turasenga Mana ngo uduhe umubyiro wa kera uzobahamagara ngo basubire aho bakwiriye kuba mwami ntitwokwibagirwa na gato kugushimira kubw'ababyeyi nyabo kuko tuzi ko dufise nk'abo bariho uno munsi ababyeyi nyabo b'ukuri Mana ubahezagire ni tunga rikomeye kuri twebwe kandi turagusenga ngo ukomeze kubana nabo mwami kandi babeho banezerewe maze bazebone ibyamwa by'inda yabo bikorera Imana kandi turasenga Mana ngababo bambaye iroza gera muri iki gitondo acanye ishugwe gera bivuga ko nyina wabo yagiye hijya y'urubuga rw'ibikorwa uyu munsi uhoraho Mana baruhuke mu mahoro kandi ibikorwa byabo bibakurikire biduhe mwami none rero fati jambo ryawe mwami maze ubwira abantu ubahumurize kuko ariyo mpamvu twakoraniye hano akumva kuhaba kwawe kumva ijambo ryawe no guhezagirwa kandi tuve hano tuba abagabo n'abagore beza abahungu n'abakobwa kuri tuko twari igihe twinjira ibyo tubisaba mu izina rya Yesu umwana w'Imana amen ndakunda agusome ijambo ryayo rihezagiye. None rero twuraba muri iki gitondo mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere, dusoma gace k'igice cya 15 dutanguriye ku murongo wa mbere. Bene data, ndabamenyesha ubutumwa bwiza ubwo nababariye, namwe mukabwakira kandi mukabuhagararamwo kandi mugakizwa nabwo, asangwa mukibufashe nk'uko nabo babwiye, eshiti mwoba mwizereye ubusa. Kuko nabanje kubashikiriza icyo nanje nahawe, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko ivyanditswe bivuga, agahambwa akazuka ku munsi ugira gatatu nk'uko ivyanditswe bivuga. Ushobora kuvuga uti mwene data Branham, ahubwo ni gisomwa kidasanzwe cy'ubutumwa bw'umunsi mukuru w'abamama. Ego cyane, ibyo ni ukuri, ariko murabizi Imana ntisanzwe kandi ikora ibintu mu buryo budasanzwe. Kandi nibaza ibyiyumviro by'umumama, kandi hari uwo mfise muri iki gitondo kubw'ubuntu bw'Imana kiri hano ku isi kumwe natwe. Kandi ndashima ku bwa mama. Ariko kuko byari bimeze, twari no kugira igikorane cyo gusengera abagwaye, kandi ko ntari nzi ko nsubira kugaruka muri iri joro, ariko niyumviriye ko nkumbure twoshobora gushushanya ubwoko butandukanye bw'ishusho. Mama n'umuntu ahambaye. Murabizi wa mbere kuronka muri ubu buzima ni mama. Nta n'umwe yoshobora kugukora ko kubera wavyawe, kandi agufise ku mutima. Niwe wa mbere kukumenya, kandi niwe wa mbere ku muri ubu buzima kukugufata. Hanyuma igihe uvutse, niwe umwe mu biganza vya mbere bigukora ko, hanyuma bigahanagura amosozi yawe ku maso yawe. Niwe wa mbere mu kugukinisha no kugukunda hamwe no kukuririmbira muri ubu buzima n'umubyeyi wawe. Ubu ndibaza yuko atankeka na rimwe rihagije twoshobora guhuma mama. Mama niwe wa mbere afata umwana, akandi abafise igikorwa gihambaye cica uwo mwana azoba, bizova ku kuntu uyo mumama azocisha uyo mwana mu nzira ategerezwa gucamwo. Mama afise igikorwa kivuye ku Mana cyo gushyira uyo mwana mu nzira nziza, kandi ndibaza nicyo gituma abamama bafise ikintu kidasanzwe muri bo. Ndaza umuhungu muri kino gisagara, ndibaza mama wiwe ari hano ubu ashaka kungana nanje, ariko simvuze ibi kugira mbabaze mama wiwe kubera asanzwe afise imibabaro myinshi nk'abamama bose. Ariko uwo muhungu aranywa inzoga akandi arazinywa cyane rwose, kandi yaborewe acaja muira hanyuma agasimbira mu gitanda hamwe na mama wiwe, hanyuma akamukikuza amaboko yiwe, kandi afise abuzukuru. Ariko hari ikintu kijanye gusa n'agapfunsi katababaza kumumama, gisa nk'aho gifata ikindi kibanza kurusha icyo ikindi kintu cyose cyokora. Ibyo ni muri ubu buzima tuvugishije ubumuntu. Murabizi umugabo nka Mose we, iyo banoshobora gushemagiza ikintu cyose kuri we, yoba ari uko yagize umubyeyi yarungitswe n'Imana. Murabizi ko Yekebedi ari we yasenze, kandi akaba yaritwararitse uwo mwana. Kandi igihe yavuka ni we yamuririmbira kugira muhoze, kandi akamuhobera, hanyuma kuba ku bwato butoye akamushyira mu bisaka igihe umutima wiwe wari wuzuye umubabaro. umwana wiwe w'ikinege kandi byari ibintu bya mbere bihimbaye ku isi yose. Yesu kuntu mu mama akunda buri umwana wese. Ariko kubona kano kana gatoyi. Hanyuma rero mu mutima wiwe yarazi ko yavukiye intumbero. Hanyuma rero aguca mutwara akamushyira mu isenga ry'ingona hajya mu kiyaga. Kubwo kwizera yarabikoze, azi neza cy'Imana yari ishoboye kumwitwara ariko kandi guhera heza ku rukundo rw'umumama hamwe n'igikorwa cya kamere y'ukwizera kwiwe. Kuko kwizera kutaja mu bintu biboneka ku maso, ukwizera kuri mu ijambo ihoraho ry'Imana ritanyiganyizwa n'umuyaga. Kuko kubwo kwizera n'ikijambo rivuga yakoze bino kandi ukwizera gushobora gufata ishingiro ry'ibuye ry'imipfunda rigerageza gukuraho urufatiro, hanyuma rikitegereza neza mu maso y'urupfu rikamenya ko biza kuba mu kanya gatoya. Ariko ukwizera gushobora kuraba biciye mu kiyaga kuri we yavuze ati, ni jewe kuzuka n'ubugingo, hanyuma nijyumve n'imipfundi samirana. Uko niko kwizera umubyeyi wa Mose yari afise. Yaramwigishije yongera aramurerera mu ngoro ya Farawo. Aramwigisha ko yavutse ku bw'intumbero, ko Yehova yari yishuye isengesho ryiwe. Kandi we ntiyari kugira umwigisha mwiza kurushaho. Nico cakujije kamere keza ka Mose. Andizera ko Abraham Lincoln yigeze kuvuga ikintu nk'iki. Ubu sindi umudemokrate cyangwa umurepublican, ndi gusa ndi umukristo, kuko ndibaza igice kimwe n'icyo uvuga ibitajyanye n'ikindi gice, byose n'ibiturire. Ariko Abraham Lincoln kuri jewe yari umwe mu ba kandi yari umwe mu bakuru bihugu ino Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigeze kugira, harimo Washington hamwe n'ibi n'abandi. Kuko Abraham Lincoln yagize intango mbi, yari akenye, nta kahise yari afise, cyane cyane nko kubijyanye n'ibyigwa cyangwa ikindi kintu gihambaye cyangwa amahera acanye ikintu na kimwe cyari kumufasha nk'uko byari bimeze kuri Washington. Washington yarawuhejeje kaminuza kandi yari yarabizi, yari umugabo afise ubwenge, umugabo ahambaye, nibyo twotangurirako. Ariko Lincoln yakuriye mu kazu gatoyi k'ibiti munsi y'ibice bihambaye bya Kentucky. Nta hasi hari hahari muri ako kazu gatoyi k'ibiti, aho bakimwe bakimwibukira hani Louis Civile gushika n'ubu. Ariko kuba umugabo ahambaye nk'uyu arari kandi yategerezwa kwiga kwandika kwitongo yari mako agatera ibigori. ariko noshobora guhibi kuri aba bakiri bato. Mwari munsi ko Abraham Lincoln atigeza agira igitabo na kimwe mu buzima bwiwe, kugeza aho yari mu myaka ya 21 uretse Bibiliya n'igitabo cya Fox cy'abamaratiri. Murabona ibyo usoma bitunganya uwuriwe, ntibitangaje kuno munsi dufise abagwayi bo mu mutwe, ibinyamakuru mpimbano, ibintu biteye isoni n'ibitagira umutwe n'amaguru biraho tumanika ibinyamakuru. Yagize Bibiliya n'igitabo cy'abamaratiri, rero icyo byamugize. Ariko imbere y'ibyo byose, umunsi umwe yavuze ijambo rimeze nk'iri. Yavuze ati, nimba hoba ikintu cyiza busanze muri jewe n'ukubera mama senga. Yamuretse kugira ngo akorere Imana. Murabona umwana yumvira nyina wiwe, hari akantu gatoyi kuri uwo mu mama gatuma umwana mwumvira. Igihe ababaye azorondera ubwo nyine ihumure kuri nyina wiwe atari kuri se wiwe, kuko niwe wa mbere kuri we. Murabizi kandi hari ingabire Imana iha umumama ituma baba uko bari. Nshatse kuvuga umumama w'ukuri, ubu ndizera yuko aba mama bubashwe kandi basenga. Ariko ndizera nk'umunsi mukuru w'aba bamama nk'uyu n'ibintu bidashemeye, turaronka amahera menshi tugurisha amashugwe n'ibyo bintu, ariko umunsi mukuru w'aba mama wotegerejwe kuba iminsi yose, atari kumurungikira amashugwe ku munsi mukuru w'aba mama, ariko kumukunda no kumufata neza umutaga nijoro iminsi 365 mu mwaka. Ariko by'ukuri mu bintu nk'ibi isi y'ubudandaji ifise umwanya munini, kandi ibyo byakagaciro umumama. Yo yemwe umwaka uhetse ku munsi mukuru w'abamama naramurungikiye amashugwe. Ese ngibi byomunezera cyane. Mwicare hama muganire nawe, mwandikira utujambo tumwe tumwe, mukore ku bitugu bukebuke, musome ku matama, mubwire ko mumukunda, bizomushika ku mutima birusha amashugwe yose mwomuguriye ku mudandaji w'amashugwe. Uko n'ukuri nibaza ko byari mu byagezwe 11 mu bikorwa bya Karoruhore cisi ya Mareresi cyanditswe kinakogwa na nyakwigendera Cecil Domer. Kandi mbere yuko bikogwa nyabyo cyanye kwisoka ryayo, Cecil Domer yatumye ko Oral Besson, Demos Shakarian n'umugwi n'abavugabutumwa w'ubutumwa bwuzuye yabatwaye mu mastudio yiwe bwite hamabere k'amasahane y'ibyagezwe 10 hanyuma cababaza icyo bavyumvirako. Imana iruhura umushaha wiwe w'igiciro. Kandi igihe nabo nico gikogwa, igihe nacitegereza hari hijya nyishu yangumye misi yose mu mutwe. Kuri mwebwe mwese mwayibonye, ni mu gihe umukobwa wa Farao inyuma yuko Mose amenya yuko yari umuheburayo yahisemwo akuja kubana nabiwe nyina wiwe, ubwiza bwiwe bwa kera bwari bwarahetse, yari hajya imishatsi yacitse imvi, mu maso huzuye iminkanyari, yari yicaye mu ntebe ishaje cya kigereranyo nyene cy'umumama. Hanyuma umukobwa wa Farao yarinjiye, kandi we yavuze ati, ariko muri byose ndi umuhungu wande? Ujya mwanya aho yamenyeye ko Yokebedi yari nyina wiwe w'ukuri. Rero umukobwa wa Farao atangaye wese yuzuye amarangi n'ibyo byose yavuze ati, rero umviriza, ashobora kuba ari umuhungu wawe. Ariko yavuze ati, namuhaye ubutunzi n'ubwiza, wewe ntiwari gushobora kumuha ibindi atari binogo by'ibyondo. ari kujya mu mama w'imishatsi yimve yavuze ati ariko namuhaye ubuzima nibyo bitanga itandukaniro namuhaye ubuzima imana yamuhaye ubuzima buhoraho inge nari byo kuri umu mama abantu barambyira rimwe na rimwe eko nigisha gose kwizuka kandi byo cyane cyane mu bikorane byanje kandi nasomye iki gitondo umurongo w'ibyanditswe mu bikorinto bambere igice cya 15 umurongo wa kane uvugwa kwizuka ariko murabona uburyo berekanamwo umumamo uyu munsi ni mubindi w'amashugwe wicaye hari impande y'umugore ashaje akuze kandi adashobora guhaguruka nkeka kandi umunyantege nke kandi imishatsi iri mwimvi kandi afise iminka nyari yicaye mu gatebe k'abagwayi ibyo ntibikwiye by'ukuri ariko nifuza gufata icigwa canje kandi ndabaho ikindi gishushanyo cica umumamari umuntu umwe yaravuze ati wigisha cyane ku byo kuzuka kenshi ubutumwa bwose bwaba bufise ikintu kimwe ku byerekeye kuzuka kubera iki by'ukuri ni kibanza cy'uburuhukiro nyamukuru cy'ubutumwa bwiza icyo byashoboye gukora cyose iyaba atari kuba yarazutse mu bapfuye ibyo byose byobaye iby'ubusa ibyo kuri jewe bigaragaza yuko yari imana bigaragaza ibyo yakoze byose ukuzuka kandi ni kibanza cy'iruhukiro cy'umushaha n'itanguriro ryo kugenda n'ukwambikwa igitsibo kuguhumurizwa kwacu rero iyo tubonye yuko yazutse mu bapfuye ibyo bidushira imbere y'urugamba twambaye ibigwanishwa by'ubutumwa bwiza twiteguriye intambara kuko tuzi yuko yavutse ati uzotakaza ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka kandi ndizera karo kwambikwa igitsibo kunini k'ubutumwa bwiza bwuzuye n'ukuzuka kandi n'amasezerano y'imana kandi no guhumurizwa bitanga akubwa kuba byizereramo akuko byasezeranye gufatanya gutunganya kukuba hamwe kwacu kandi ibyasezeranye ukuzimangana kw'ibyaha byacu byose byasezeranye gutakura ugucanamwo kose ukubabazwa kose uko twagize muri uko twaciyemwo muri ubu buzima n'isezerano ryo gusanganurwa kw'ibyo byose n'isezerano n'urupfu narwo ruzotakaza ibyo rufise kandi tuzozuka dufise ishusho ya Yesu rero ku bwanje ukuzuka ni kwiza cyane mu masezerano yose mu bintu byanditswe aha niho yibitse iki kimenyetso kandi pasi kiheze igihe nariko nigisha kuri ibi bintu bitanu mu kubaho yarankonze mu gupfa yarandokoye mu guhambwa yatwaranye ibyaha byanje kure ariko mu kuzuka yansindanishirije kubona ibihe byose nguyu munsi uhambaye kuri jewe umunsi ukomeye cyane mu yindi minsi yose no kubona icyibyo bizogaragaza akuri twebwe twese uko kuzuka kandi turi kugikogwa kandi turindire uyu munsi uheze agiye mu minsi yose ibyo nibyo bidusezeranira yuko umunsi umwe abamama bashaje b'abanyantege nke atankomezi bafise b'imishatsi y'imvi abaremerewe bazohinduka kandi uyo mumama ntazoba yicaye wenyine ariko umuryango wiwe wose bazoba bari kumwe kandi mbega umunsi mwiza uzoba, mbega umwanya uheza agiye uzoba, igihe tuzoraba mu maso habo twakunze cyane. Mbega itandukanire icyo gitondo igihe tuzobona abakunzi bacu no kubona uko bazoba bahindutse. Imibabaro yose izokugwaho, ibimenyetso byose by'imibabaro bizokugwaho. Nta matama zoba kizana iminkanyari kubera urupfu, nta mosozi azokongera kugaragara temba apfa ku maso uko zoka akura dusezeranira ibyo byose. Nta mpfu zisosubira kubaho. Ntituzokora ko rukunda amatama y'umwana ameze nk'agace kibuye. Ayo ukora ibijyanye no guhamba abana azoba yujuje, yaponfye, yasize na byose kugira ngo amukuboneka nk'ukiriho. Ntibizoba bigikenewe ukundi hariya. Kandi ndibaza igihe tuzobabona hari abakunzi bacu, aba mama bacu, imiryango yacu, abagenzi bacu bose, no kubonana mu mibiri yabo idapfa, imibiri yabo yo mu ijuru. Twitegereza kameremere kabo, okubona uko bitwara kuzuye ubutekereje n'ubugwaneza. Nta bwoba kandi nta n'ukugogwa kuzobaho kubabona hariya mu ishusho y'umwami Yesu. Uzoba umunsi w'igitangaza. Kandi umwe wese muri twebwe mu byiyumviro byiwe arindiriye kandi yifuza iyo saha yihumure, nitwahura nabo. Umwe wese ariko ariyumvira uwo akunda. Kumbure nyina wiwe yagiye. Kandi si ukuntu uzoba umunsi mwiza niwasubira kumubona. Kandi kuri papa no kuri mwene wacu no kuri abakundwa bose, mbega umunsi nanje ndiko ndiyumvira ubunyene, ndiko ndiyumvira umuryango wanje. Icyo bizosigura kuri jewe kuri uwo munsi, ndiko ndiyumvira ko muri icyo gitondo kizuka akumbura uwuzoza ubwa mbere akunsanganira zoba ari Shalon wanje muto. Rero ntazoba ari karajugumira. Iyo dayimoni ntishobora kwinjira muri icyo kibanza. Nta ndwara ya mugigi ishobora kwigera ikora kuri icyo gihugu. Ntazoba ari karaduze ikiganza ngasezere. Ayo maso mato mato y'ubururu azoba ari karatamba ukazoba atera mu maboko imbere, maze akavuza induru ati papa nzonezerwa no kumubona. Akumenya ko atazosubira gupfa, akumenya ko byose byarangiye, igituma nigisha cyane izuka. Hanyuma nzobona nyina wiwe, nyina wa Bira umuhungu wanjye, kandi ifise ibintu byinshi nibuka ngaho nyene bigumaho. Ndibuka igihe nariko ndamuduza cyane umushinga na ikopsa aha hejuru yari karamujyana ku rugendo rwa nyuma, nanje ndamukurikira ndi mu modoka. Uko twamanuka mu ibarabara ry'indwi aho nyene Bira afise amezi 18, ukuntu bamusohora mu ibarabara bakamureka akamubona, kandi yararyama akarira akaraburu yo yagweho ariko adashobora kumwegera. Hanyuma ku nzira imanuka ujejwe guhamba arazamaza amanuka ibarabara ry'indwi. Mama hano yari karamwitaho icyo gihe, kandi yari ahagaze hanze mu kigo afise akabutura gatoyi n'agakofero gatoyi gatukura kakwezwe ku ruhande rw'umutwe. Kandi igihe uwo mubyeyi yaryamye kuri iyi nderutso inyuma y'uwo mudugu twari abagwaye ariko arandaba, Igihe yabona umwana wiwe ahagaze mu kigo atsikarika fata urugendo rwiwe kwa nyuma acara haguruka avuye ku nderutse arasemera aca tera ukuboko kwiwe kwa magufa kugira ngo ahobere uruyo yaguye mu kigo ariko ntiyashobora kumuronka yo bizomunezera kumubona kuri uwo munsi oya ntazogira ibiganza by'amagufa eka mbere nta matama ntazoba chokeye ariko azohagarara mu bwiza bwo mu ijuru bw'umwamikazi w'ijuru n'ubwo mu mama amaso yiwe yirabura yirabura nk'amababa y'ibikona azoba ariko aratamba n'umunezero ntazoba asa n'uwunamye aho iyo dayimoni y'igituntu ntizokwigira yinjira muri icyo gihugu ariko adapfa azohagarara mu buryo busa nawe nibaza rero kuzokurikira azoza kunsanganira ari Edward uwo twitwa hapfu ku izina ry'itazirano yari uwa mbere mu ruzitiro runini rw'amapfundi icenda uruzitiro rw'umuryango wa Branham niwe fundo rya mbere ryatanguye gucika uwankurikira nzobona Edward aje yiruka hondi yamara yapfuye ari umuhungu afise imyaka 19 kandi ninamufata ukuboko ndazi neza ko tuzogira byinshi tuzopfukana by'ubuto kuko twara abagenzi twarafatanye yarandetse nambara ikoti yiwe kandi n'ibintu nk'uko abavukanye nyabo babigira bizoba ari umunezero kumubona kandi kandi nzomwumva avuga ikintu nk'iki warose ijambo ryanje Bill wari kukorera mu ruhongore rw'inka igihe napfa ku isi ariko mu bitaro nararungitse ijambo bwira Bill ko byose bimeze neza nzonezerwa no kuvuga yego narose ijambo ryawe hanze mu murima hanyuma ndibaza ubukurikira hazoza papa niwe yari ifundo rikurikira ryanje kandi oya ndibaza Charles yari ifundo rikurikira mwene data mutoya yagize isanganya kungendeshwa igihe yari ari umwana mutoyi yamya kwego kuguru kwiwe kw'iburyo mugihe yaba ari karatambuka ariko murabizi igihe nzomubona ntazoba gikwega kujya kuguru byose bizoba byarahetse azoba hagaze mu bwiza bw'umusore kandi azombwira ikintu nk'iki mu gihe zoba ariko aramwenyura azovuga ati ego Bill ntasanganya ziba hano kandi ndibuka ijoro imbere y'uko angira isanganya n'ingendeshwa waramvugishije uhagaze ku nzira ntoyi y'umugongo y'inzu yacu ntoyi yicishije bugufi kandi ndiko nitegereza hejuru yabyo muri kano kanya warambwiye kubijanye n'umwami neza na neza amasaha make imbere y'uko ngenda kandi wari imbere uri kurigisha igihe nagenda hanyuma rero hazoca haza data yo ndashobora kumubona nubwo yankubise inkoni nyinshi zibabatsa neza na neza icyo nari nkeneye ariko nzobona iryo horiro ry'imishatsi yirabura iyagayaga bitangaje kurusha uko byigetse kuba akuru uyu munsi kandi azonyitegereza hanyuma avuga ati muhungu wanje urabitsi data ntazigera ahaguruka ava kuri ino meza hano ubugira kandi ashonje kugira areka abana biwe bafungure kuko hano dufise byinshi cyane na cifuzo gihari namba hano kumubona igihe yaba ariko arakora kandi nko ku maseni 50 canke 75 ku munsi hanyuma agahaguruka ku meza kugira areka abana bafungure agasubira ku kazi kandi kandi yakora cyane gushika ishati yiwe yasha yasa ku mugongo kandi mawe akayikata hamwe n'umukasi naramwumva avuga ikintu ati Bill uribuka rya joro wewe na mwene data Jojo mwaza kunsengera igihe nagira ngende murabizi nabwiye mawe ko hari abamarayika babiri bera bari bahagaze ku gitanda hamwe no mu marayika w'umutoko ku maguru. Kandi umumarayika w'umutuku yashaka kumfata ariko wera yari hagati, byaheze rero baciye banahana muhira. Kandi rero uwa nyuma ku murongo kugenda canke yagiye azoba ari Howard. Nzobona Howard nk'igihe twaba turi kumwe n'umunezero n'urukundo mu matongo n'ahandi hose yahamagariwe kuba umukozi w'Imana. Umuntu ahambaye ariko abo bakorana bagumye bamutwara. Ikiganiro cya nyuma nagiranye nawe yavuze ati, igihe nzogenda Bill naramubonye agenda mu iyerekwa hafi imyaka ine imbere y'uko agenda. Ndamubwira ko nabonye papa ariko yandika kumva yiwe kandi avuga ko ari ibyo yakurikira. Kandi yavuze ati, hari ikintu kimwe ashaka kunkorera. Yavuze ati, naravuguruje ubuzima bwanje, nararongowe hamwe n'ibintu nk'ibyo. Asinzi cyabaye, navuze ni muramwizera Howard? Yavuze ati, hemwe n'ibintu byose biri muri jewe ndamwizeye. Hafi iminsi ibiri cyangwa itatu imbere y'uko agenda yari yihanye ku Mana hamwe na mwene data Neville nabo hariya. Kandi yavuze ati, hari ikintu kimwe shaka kukora. Igihe nzogenda Bill uzobabwire bazondirimbire azobitahura, hanyuma avuga ati, wakoze neza. Hanyuma y'ibyo hazocakurikira mwene data Sard, mwene data Frank Broy, mwene data George Dark. Yo, kuzuka bisigura byinshi cyane kuri jewe. Ndindiranye igishyika icyo gihe gihambaye cyo gushikanwa mu buzima. Maze umuco uko uzogenda urakwiragira, tuzomenya nk'uko natwe tumenywe. Tuzotahura neza kandi tuzokwibuka abo twari twuzinanye n'abatubanjirije imbere. Kandi benshi bazoba ari ibyo tutigeze twiyumvira ko bazoba bahari, kuko murabizi ndizera ko umukate twaterereye ku mazi y'abantu bababaye kandi bari mu maganya uzotugarukira kuri wa munsi. Igihe tuzobona ingaruka z'ubushingana bwacu ni ntaye twatanze ku bantu bamwe bamwe abo tudatahura neza uko bakiriye ubutumwa, kumbure nabo bazoba bariyo. Mbega umunsi uhambaye uzoba ari uwo! Kandi imbuto twabibye tudakeka nambi cyo zizovamo. Ngizi ngaha zabyaye ibyamwa byiza kandi by'agaciro. Tuzobibona kuri wa munsi hamwe n'abo dukunda bari barazimiye hamwe n'inshuti zacu. Nibaza ku bihumbi n'ibihumbi nabonye bihindutse. Ego cyane, ubu bimaze kuba amamiliyoni agenda arakizwa. Kandi nkibaza icyo gikorwa cyabo cyashyitseko. Yo, ntibizosaba kuzuka gusa, bizosaba ibihe bidashira kugira ngo tugende turaramukaranya tumenye ibintu ntazi ubu. Hazoba hari abo bamama bashaje abafise imvi, abo mwambariye amashugwe yero yo munsi bazoba bona kandi bazoba betsa cyane. Ntibazoba bagisobanurwa n'ishugwe riri mu gacupa cyangwa ifoto y'umuntu ashaje afise imvi, ahubwo bazohagararamo gusa n'ubwiza bwo kuzuka basa na Kristo bambaye imibiri yo mu ijuru bakiri bato kandi betsa ibihe byose. Nicyo gituma uwo ari wo munsi w'abamama ndindiranye igishyika. Niwo munsi kwambika urugori rw'intsinzi. Si ishugwe rishyirwa kugikiriza, ahubwo ni ukwambika urugori rw'ubwiza bw'ubugingo. Kuki Imana izoba yamuhinduye? Ndibaza mama wanjye ubwanjye ashaje kandi agoyagoya ahinda agashyitsi kubera ubumuga. Kuri wa munsi ntazoba kimeze gutyo, byose bizoba bitandukanye icyo gihe. Maze uwo muco uhambaye uzotangura gukwiragira uko tugenda turarangaza amasi impande zose. Kandi uwo murongo munini uzogenda urakura cyane. Ibyo byose bizoba byerekana ko Yesu ari karagerageza. Hanyuma inyuma y'akanya gato nk'okururirimbo rubivuga nzocambona Yesu amaherezo azoba ntegereje Yesu umunyabuntu kandi ukuri ku ntebe yiwe y'ubwami nziza azonyakira imuhira inyuma y'uko uyu munsi urangiye maze nitwamubona ntituzoba tukimeze nk'uko turu tuzomenya akumukunda kurushiritsa ntituzasubira guhagarara inyuma dufise ubwoba buke kuko tuzoba dusa nawe azoba uwa hafi kuri twebwe kuruta uko arari ubu tuzomutahura neza cyane kuko ubu turi kure turi muri iyi mibiri ipfa ariko icyo gihe tuzoba dufise umubiri umeze nk'umubiri wiwe w'ubwiza tuzomenya uburyo bwo kumusenga kandi nitwabura icyo kubaho kwiwe kwadukoreye uko kwaduhinduye abatama bagasubira kuba bato abafise ubumuga bose bagatunganywa yo niho tuzotahura igituma ubushobozi bwiwe bwadukijije ibibazo byari mu mitima yacu ngo yobikora gute ibyo byoshoboka gute mu buryo bw'ibanga kandi butangaje bizoca bimenyekana byose amafundo yari yaziritswe inyuma mu bwenge bwacu ngo bizomera gute bishoboka gute mu buryo bumwe cyangwa ubundi intoke z'icyubahiro zizoca zizengurura zizitura ayo mafundo maze byose bihinduka urugori runini rw'urukundo maze niho tuzomubona niho tuzomera nkawe niho tuzomusenga maze niho tuzobona mama nk'uko Imana ishaka kamera mama ntiyoshobora kuba yuzuye hariya atari kumwe n'umuryango wiwe nk'uko ko igihe cyiza kuruta ibindi byose mu buzima bwiwe ni ukubona abana bakikuje ameza bose bafise amagara meza kandi banezerewe no kubona ariko arasuka ikawa cyangwa ikindi cyose akora ategura ifunguro ryo ku mugoroba hanyuma we na papa bakicara hamwe yo cyo nicyo gihe cy'umunezero mwinshi mu buzima bwa mama ukubona abana biwe bose bari muhira ubu ntibibacike nimutse musiga ujya munsi reka uyo munyororo w'umuryango wawe ufatanywe ipfundo kurindi reka bura gace kabe ku ipine nuko igihe twicarana n'imiryango yacu hamwe n'imigwi hijya mu bihe bidashira mbego munsi hanyuma tuzotahura niwe yasezeranye ibi mu byahishiwe Yohana rimwe ahavuga ko mu kanwa kiwe havamo inkoti ikarishe yitwa jambo w'Imana kandi bivuye muri iyo minwa nyene yavuze ati ndi muzima nari narapfuye kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira akuva kuri iyo minwa nyene muri Yohana mwiranda 6:30 havugwa ibi ko hatagira na kimwe kinzimirana ariko ngo nze nkizure kumunsi w'iherezo niwe yasezeranye muri iyo minwa y'igiciro niwe yaducunguye yadukijije yaduhaye agakiza akandi azotuzura ku munsi wa nyuma namburi urugingo guru nyantege nke rwatandukanije uguhura ku muryango guhambaye kuri ujya munsi Imana yo mu ijuru kino gitondo mu buryo butangaje ukuntu yobohora iyo migozi mitoyi boshye ubwenge bwawe hanyuma iguhishurira urukundo igufitiye kandi se woza kumukorera ibyoroshye mu gihe twiyumvira kuri bino bintu reka dusenge imbere gusa yuko dusenga kandi imitwe yanyu yunamitse ngiye kubabaza mwokwifuza kuri uyu munsi mukuru w'abamama agushika n'ubugira kandi ubugingo bwanyu kuri we mwiteze kujya kuzuka mwoshobora kuduza ibiganza byanyu kubwiwe mu gihe umwe wese Imana ibahezagire ushobora kuba hari umunyabyaha ari hano ubu yovuga atewe mana sindifatanya n'urwo rugingo nije nsigaye nshobora kuba nahari hari igihe umubyeyi yoja kuraba hirya no hino mu bwiza asifise ibyitsigiro by'ubugingo budashira muri jewe ariko uno munsi ndashaka kubikora wuduze ikiganza cyawe uvuga uti usengere mwene data Branham muri kano kanya ndashaka kwibukwa mu masengesho kuko mfise abakunzi hirya y'uruzi uruzi rw'ubugingo kandi nifuza guhura nabo dutse ibiganza byanyu. Echanye umuntu yasubiye inyuma kandi yifuza kugaruka kuri uno munsi hanyuma akavuga ati mwene mwami ndishikanye ubugira kandi kuri wewe nje gusubiriza isezerano nawe wodutse ibiganza byanyu. Data wa twese wo mu ijuru, mu gihe hashika uyo munsi uzotuma twegera icyo kintu gihambaye. Kandi twaragoberewe gusa buri mwaka kubona ibyo bigaragara. Mu gihe abantu bari bamenyereye kuja i Yerusalemu ku munsi wa Pentecote kandi kubwo gutunganya ihema hamwe na hera hamwe n'ishikanwa gica buri mwaka baributswa igihe umwagazi w'intama yapfa hariya akohoje igihe aho umwagazi w'intama w'Imana yapfa akugira batandukanye n'ica igihe cyose uwo mugenzi mutoyi yakeregwa kandi amaraso akamicwa ku biganza byawe baributswa ko aho hobayeho umwagazi w'intama w'Imana woborotse uti eri lama ku musaraba. Ndasenga mana nguko turabo no munsi tukabona ko haciye indwi nke imbere yuko nja mu gikorwa cawe nkaja muri California in Indiana yari isa nk'iyapfuye kandi nta buzima bwariyo bisa nuko amashugwe yari yarahungurutse mu gatasi gahetse amababi yari yaravuye kubiti kandi no mutobe wo mubiti wari waragiye mu mitsi kandi byose byari byapfuye. Ariko hari igihe izuba ritangura gukayangana mu buryo butandukanye iryo zuba nyene ryari ryarashe mu rushana ariko ibintu byari byarahindutse kandi harakayangano gutandukanye kandi kubera umuco w'izuba n'ibihugitse ubuzima bwaraje hose amababa araguruka ku biti ibyo babi ubuzima bwari bwasigaye mu ibabi hanyuma ibabi ryaraguye ariko ubuzima bwagiye mwipfu bwagarutse mu bwiza bushasha mu bwiza bw'ubuyabaga iryo shugwe ryahetse akamoto kakaryo ryari ryahetse ubwiza bwaryo bukayangana rikagwa mwipfu risubira mu buyabaga bwaryo rifise ubumote bushasha. Twibutse ikiga mwami mura ya masaha ubugaragwa bukabije isi yarahindutse paradizo y'ubwiza inzuki n'inyoni ziraririmba hariho umunezero ahantu hose ibiti biratamba mu muyaga ususurutse w'impeshyi ubushuhe n'umunezero byaragarutse ku isi ku bw'izuba. Ariko umunsi umwe igihe umwana umuhunga zozanana ugukira mu mababa yiwe ubwo buzima bwari bwarahunze nk'amazi y'igiti mwepfo nk'ubuzima bw'urubuto rw'ishugwe buzokwiyobora bushasha ntibuzokamangana. Yo Yesu ukuntu tugukengurukira kandi hari ibiganza byinshi byadugijwe k'igitondo kuko bazi hirya ya ca gihutsu hari kintu kinaka bifuza kubona mama bifuza kubona abakunzi babo nabo bari bazi no kubona ayo mabanga yose ukuntu baje hano no kumura ibihe muri ibyo bihe byose biri inyuma y'igihutsu kinyegejwe kandi munsi umwe muzotsa hanyuma badugije ibiganza byabo bashaka kumenya neza mwami bariko bariyobora gushasha ubugira kandi kandi na jewe niko biri ubu dufashe mwami twongereza ukwizera n'inkomezi zacu kandi mu gihe twumva ukwego gukwegera k'umwami n'imyaka 40 nihetse hariya haje Pentecote nsha ku isi mwemu yatangwe guhishura ibintu kandi hano turi ku kimenyetso cya nyuma imbere gusa yo kuza turazi kukuza kumwami ko kuri hafi cyane kandi turabona abagwaye bakiri indwara zaba yakananira abahinga ku isi imyaka 2000 uhereye ku ntumwa ariko ingiki kimenyetso kiragaragara hano abahunutsi barahaguruka abamarayika baragaragara ibimenyetso no twumitsa niki itsuka riri hafi umewe ane a araje reka twitegure mwami reka tugumbira isezerano ryose riva mu ijuru ntimwiyumvire kuri ibi bintu byegeranijwe n'ubushakashatsi kandi n'ibindi ibyo ntibishobora gushika reka bitangure kwitandukanya iki gitondo kubwo kudapfa nk'uko akora ku majambo ya Bibiliya y'Imana nk'igikoresho gisamirana neza mu kuririmba indirimbo nduwari yarapfuye kandi ni mozimi bihe byose akanya gato isi nizoba ikimbona ariko mweho mutsombona kuko nzobana namwe no muri mwebwe gushitsa ku muhero w'isi kandi bizoshika mu minsi ya nyuma n'ikimana yavutse ngo nsosuka mwe muyera wanje ko bari no mubiri bose ibimenyetso no twumitsa abatama batorota inzotsi kandi n'abakiri bato batsobona iyerekwa ikimenyetso cy'imvura ya gatasi n'igihe cya nyuma reka byumvikane muri twebwe iki gitondo mwami kandi so kwizera kwacu kuba mu mutekano kuko tubisabye mu izina rya Yesu amen. And...